Twashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jo Diana Ninahazwe. Inyuma y'iminsi itatu bari mu maboko y'iperereza ry'u Burundi, abaharanira agateka kazi na muntu batanu muri ico gihugu ubu babarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba.
Bakorana n'ishirahamwe yonkoye gukorana n'u Burundi, bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza.
Uyu ni Martin Interetse, umushikiranganje ajeje umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, avuga ico izo mpirimbanyi zitanu zizira. Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia hariko habera inama igira 36 y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umutekano muke wa Congo uri ku rutonde rw'ibiza imbere mu bivugirwa muri iyo nama. Turabigaruka ko ku yindi migabane, Amerika yagabishije Uburusiya ku vyaha vy'intambara na ndengerabutungane iriko ikora muri Ukraine. Idoni Diano, makuru yose ni mukanyi sase. Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia hariko harabera inama igira 36 y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Inama nyezina ihuza abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yatanguye uno munsi ikazohera ejo kwa Mungu. Mu biri ku rutonde rw'ivyo abaprezida 35 bayitabiriye bazoganirako harimwo ahanini umutekano ubandanya guhungabana muri Republika Demokarasi ya Congo no mu karere ka Sahel. Bitekanijwe kandi ko abategetsi barabira hamwe ingene bohererekanya ibidandazwa vyoroshe uruja n'uruza rw'abantu babarizwa mu bihugu bigize uwo muryango rukoroshwa ubuzi bukagwizwa ku mugabane wa Afrika. Ku rutonde rw'ibindi abategetsi umwe bwa Afrika bazokwigira hamwe harimwo ikibazo c'ibifungurwa kuri uwo mugabane wa Afrika n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ari mu bitabiriye iyo nama yabwiye abategetsi ba EU ko umugabane wa Afrika bogerageza atahamwo amahoro masa. Imishikirano yabayejo kwa gatanu ibanziriza inama nyezina y'abategetsi ibihugu bigize EU yaranzwe n'inama y'abakuru ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ku kibazo cy'umutekano muke wa Congo. Muri ivyo biganiro vyitabiriwe na president wa Congo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame, abategetsi ba EAC bategetse ko imirwi ihirwanira ku butaka bwa Congo ibwirizwa kuva mu birindiro vyayo bitarenze itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu uno mwaka. Hagataho president w'ikigwa cha Comore Azali Assoumani niwe yagenywe mu mabanga y'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, akabasubiriye president wa Senegal Macky Sall. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yagenywe mu bagize ibiro nyobozi vy'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu kibanza cicegera cha gatatu muri uwo muryango ahaserukira karere ka Afrika yo hagati. Manda y'abategetsi bose ni manda y'umwaka umwe. Nainabice kumasonga nk'itangura leta zunze ubumwe za Amerika zavugiye ku mugaragaro ko Uburusiya bwakoze ivyaha vy'agahomera bunwa na ndengerabutungane vy'intambara muri Ukraine. Vice President wa Amerika Kamala Harris yabivugiye mu nama mpuzamakungu ku vy'umutekano iri kwibera mu gisagara ca Munich mu Budagi. Kamala Harris yabwiye abategetsi bari muri iyo nama ati, twarasuzumye ivyemezo vyose twitonze. Ivyaha Uburusiya umwazi w'umwaka wose bukora muri Ukraine bija mu murwi wa ndengerabutungane kandi ni vyaha vy'intambara. Reka mbwire abariko barabikora na basebuja babibatuma muzobibazwa bitebe bitebuke. Hagataho president wa Ukraine muri iyo nama yasavye amakungu gufasha igihugu ciwe mu vya gisirikare, yumvikanisha ko amakungu atabikoze azobatereranye ico gihugu. Igenekerezo rya 2024 uku kwezi kwa kabiri umwaka uzoburumanye umunsi ku yundi Urusiya butanguye gutera Ukraine. Amakungu akaba yiteze ko kuri uyo munsi Urusiya buzomijagura imvura y'ibisasu ku butaka bwa Ukraine. Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezweho irya nino ku isi. Ikiziga c'umukinyi akomoka muri Ghana Christian Atsu catowe mu manuko bwa Turkiye munsi ibibomoke vy'inzu yabomowe na Nyamugigima yumvikanye muri ico gihugu. Igenekerezo rya gatandatu uku kwezi n'inzu yahora bamwo. Nyamugigima ikiba hari amakuru yari yavuze ko uyu yahora akinira ekipe ya Chelsea yo mu Bwongereza agihemuka. Ekipe yo muri Turkiya akinira yitwa Hatay Sport yatangaje ivy'urupfu rwiwe uno munsi kwa gatandatu ivuga ko yabomukewe ko n'inzu yabamwe utwara iyo ekipe yavuze ko umunsi nyamugigima iba byari bitegekanije ko afata urugendo akava muri ico gisagara ariko ahitamo kurusivya kugira ngo agumane na ekipe yiwe yigina intsinzi yari yagizemo uruhara mu mukino wabaye buca nyamugigima iba hambavu ya Chelsea atuwe imyaka 31 yigeze kandi gukinira ekipe ya Everton Newcastle yo muri championnat y'igice ca mbere mu Bwongereza hamwe na ekipe ya Al Raed yo muri Arabia Saudite bimwe mu byo azokwibukirwa ko umupira w'amaguru nuko yarafashije cyane igihugu ca Ghana camwibarutse gushika mu mukino wa nyuma wo guhiganira igikombe ca Africa kandi mu mfunyapfunyo mwaka w'2015 ico gihe Cote d'Ivoire yari yatsinze Ghana biciye muri penalty ano makuru yose abageze hirya nino ku isi n'ayandi muheje kumva mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com adresse ya YouTube ya Instagram na Facebook ni Vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Abaharanira gateka kazina muntu batanu ho Burundi bwahagaritse mu ntango zinondwi ubabarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bajanywe iwo inyuma y'imisi itatu bari mu maboko y'iperereza ry'u Burundi amasoko yacu yemeza ko imiryango yabo itarahabwa amahirwe yo kubabona no kubavugisha ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Odatse Habyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH yaharanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu ziba nayo n'amahoro n'umuyobozi nshingwa bikorwa w'iryo shirahamwe Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuza bikorwa muri iryo shirahamwe bafungiwe mu gashoboka igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nkuko amasoko yijwe rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura gihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorani Kampala muri Uganda bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivuga ko mugabo wa mushikanganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse ubu yakuyeho impari yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwa ko itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe yatemewe n'igihugu
sigihuha sigihuha abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri indwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda nivyo nyine babwira n'igihugu baravuga bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bamwe bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita societe civile amwe yemewe naye ndatemewe bagakoresha amafaranga tutazi kungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye mukebuke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitari bikishura amaze kubimenya mukabo mumenye ko igihugu kirarariwe
ubundi akorera rimwe muri aya mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u Burundi ni Prosper Runyange ajejwe igisata cy'amatongo muri APDH umushikanganji Niteretse yavuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba
igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinzi ujya kwinyegeza twicara ruvuga ayo mafaranga uri kurazana amafaranga barose rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka mwe bitango finance ma terrorism byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwacu ibyo rero babwiye ati urunurukuru oh yes urukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosi iri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemo mu misitsi
mu rugendo yahoramo mu Burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu Imon Gilmo yavuze ko akiri intamba myinshi mu gisata cy'agateka kazina muntu muri ico gihugu
hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku gudahana ingorane z'amashirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane
freedom, judicial reforms.
Mu Burundi amashyirahamwe yigenga atari make yarataromoka nyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cyateye impari cyanya kwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015. Bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka. Bamwe mu bagize amashyirahamwe yakorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku Burundi bavuga ko ubu amashyirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'Abarundi n'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora ico ubutegetsi bwifuza harimo kuringaniza ibitigiri by'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri by'amasezerano ya Arusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta. Muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushikanganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kubikora gutyo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikiriza manza kugira bumvirize, ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye. Mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa, ariko ntacyo yashimye kubivuga ko kuva President Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga. Imbere ya batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu nyororo mu Burundi. Icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha, ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Abarundi barenga 300 ariko barasaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Sange muri territoire ya Uvira, bavuga ko babangamiwe n'inzara. Abarundi bava mu ntara za Bubanza na Cibitoke bakaba basigura ko bahunze kwera leta yabambuye amatongo yabo. Ubuyobozi bw'intara bavamwo burabihakana, muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Abarundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Cibitoki na Bubanza, bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange. Bamwe muri bo twabasanze bakambitse munsi y'ibiti, abandi nabo twabasanze mu bihangari biri mu nkambi ndetse no hanze yayo. Aba Barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuyeho bari basanzwe bahinga muri Mabayi ahitwa Nyarure na Rugombo ahitwa Mbazamiduha ndetse no mu Mataba no mu kibira cya Rukoko. Iradukunda Libya amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya Sange, avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri Kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya Bubanza.
Nk'abana je ngaha mu Sange mvuye mu Burundi ahantu bita Igihanga, bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka. Bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujiyeyo ducingero y'abana ishatufata agahinga ko kuzino yo ahanye na hamubona tugorewe.
Muri aba Barundi kandi bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange, hari abagaragaza yuko kuba leta inyuza imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane ari byo bituma bahitamo guhunga u Burundi.
Agaparasera naho rambamo nari narubakishije inzu nabamo, rero kurya abakori barabara imodoka, rero bambika imashini kiraza gica kirabomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibukira tibirya bigenda uku turangara. Umwana akaturira ko nimbaraho tugiye kwa kindaro yaani mutuviraho nimugende
kwa gaparasera. Nari mfise kuba kacekaga mu barabara bace bagatwara nsekara nduko maze gusekara nduko ndabura ico mfata n'ico ndeka. Abana n'abakomeza bandirira ko ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye hamitamo komoka ndavayo ndahunga ntungirino kugira ngo nitwe aseri ndabe cyo yomfasha.
Aba Barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti biri hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara.
Hano tuhaba nabi, tukubitwa n'imvura ngaha hanze, kurya nta kuntu turya ngaha tudahangayitse, ntiturya ubuhoho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera kanzi kwa karoyi.
Umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri Uvira avuga yuko muri inkambi y'agateganyo ya Sange abenshi muri abo Barundi 300 basaba ubuhungiro. Bavuga yuko bafite ibibazo by'amatongo bagiye bambugwa na leta y'u Burundi. Twandikiye abayobozi b'intara Cibitoki na Bubanza ahaturuka aba Barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibamburaho bari basanzwe bahinga, maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara Cibitoki Kare mu Bizoza yohereje Ijwi rya Amerika atubwira yuko abo Barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma, kuko itongo rya Nyarure ari itongo rya leta naho ijyambaza miduha aritongo rya Cogerco Compagnie de Gérance du Coteau. Mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleophas, tumubaza ibyabo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa amatongo ari muri Rukoko na Matabo. Yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa. Ubu rero ikigo cya gisirikare cyababuje gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari igisirikare, abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo. Uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo. Imibare itangwa na ASR yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari impunzi z'Abarundi zirenga 40,000 ziri mu makambi ya Lusenda na Mulongwe, ndetse no mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira. Oveda Singabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu gihe umutekano ubandanya guhungabana muri Congo, ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi HCR ritangaza ko rikeneye inkunga ingana na miliyoni 605 z'amadolari ya Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Mugenzi wacu Temisokre Mutijima dufite ibindi kuri no nkuru.
Hamwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR hamwe n'imiryango 69 ikora ibikorwa by'ubutabazi, uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe RRP. Iyigamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'2023. Mu itangazo dukesha iri shami, muri iyi gahunda harashakwa miliyoni 605 z'amadolari ya Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranye byo mu majyepfo ya Afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nkunga kandi nagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakiri izo mpunzi. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga miliyoni imwe. Benshi muri abo basaga 479,000 bakiriwe na Uganda, Burundi bwakira abasaga 87,000, Tanzania igacumbikira abagera ku 80,000, aho ikurikiwe n'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 72,000. Ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya Zambia, Repubulika ya Congo na Angola. Igihugu cya Uganda gifatwa nk'igicumbi cy'impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka ushize w'2022 wonyine cyakiriye abagera ku 98,000 bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo nk'uko HCR bivuga byatumye umubare wabo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya miliyoni cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe, habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje. Inkambi zicumbikiza impunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye, izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo, kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro, iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa, ahandi ho birahenze bikabije. Ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse ahanini ku ntambara ibera muri Ukraine. Kubw'ibyo HCR n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi mpunzi ziri mu kaga zibone umutekano, amacumbi, ubuvuzi, uburezi n'izindi serivisi z'ibanze. Usibye ubufasha bwihutirwa, HCR ivuga ko gahunda ya RRP 2023 igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi. Izita cyane kugufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo. Ibibazo by'ubukungu, imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi, byongereye ubukana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura, urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu, biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari batunze. Izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranye. Imbere mu gihugu naho HCR ivuga ko abanyekongo barenga hafi miliyoni 6 bavanywe mu byabo n'intambara. Mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ahabarurwa imitwe yitwaje intwaro isaga 130, benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri, mu nsengero, mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye. Kuva mu kwa gatatu kwa 2022 nibura abagera ku 521 bavanywe mu byabo mu ntara Kivu ya ruguru yonyine.
Ijwi rya Amerika twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Hakina harakonja we.
Ah, imvula nayo, mimi siko na tena barabara. Nikumsha madamu sema ndakuachia pia. Niendele mbele yao.
Eh, tubandanye nitwashika kumasanga nzira haji mbere. Uchukati bubafu hanyuma usige ku kambi impunzi.
Nini? Nawo komake mubali batu ba refugee ba rusange.
Ariko zuko nanye nabona guri umunyamuhumuro kazi mada. Urusa nabagore biwacu neza neza pe.
Eh, rega nubundi turi babo.
Kama jani siku kuiwa ata depi mbele. Ningelijua kama nauko mubale batu eh. Sini kuwacha ata wenge mutaksi yao.
Ujenza bite sekandi. Jeni ibigira kaku ichinu shigushishi kazaru kwa wakubane la wachiri aba taksi yao. None ni huwa moko ya wanu jendu ireo.
Iko saa uyu aba batu eh.
Nukuri jesi nshagu teringora. Nishikana haji mbele ikambi. Hakuja tuwa vifuga nye.
Eh, hivi lakini kuna nikamatae. Wewe uko étranger huku. Unawaza utakia nipatia maordre zako asi nibebe huku sije nibebe huku mu taxi yangu propre.
Ariko sibi nibiki mu kagira
mane. Tukishafika kurompwe unashuka unaenda na migulu.
Muri mvu imaze kucya koko. Ijo.
Kandi mfisi mizinga.
Ndebera nawe ino bika.
Kandi wari wabinyemereye.
Eh hapana madame.
Eh basi ndakongere na mahere.
Sina besoin franga.
Nibikira?
Mimi nakwambia hivi mimi nikishasema hapana ni hapana. Lakini abantu wanafunga kichwa sana. Bana pendaka kwa wanafika wende wana kontrole vitu yote huku kwetu bugo. Mia utanipata
Haruko seko kushofi imbyo binu vuga nibichi.
Messie, sike nye mikoshi na barele angukia bugo. Nisike nye awa wamarege awa likuya wana toka rusangi wana kuye huku kwetu bugo.
Awa nivgese kute
kukuhama faranga. Angalia tuwe peki. Mutu mwenye sipika ta upawu ngapi afike kule kwele makabwe ya kuoze yeko nendamu. Awa tuya rusangi awa wana kwa awa vivu na kuambie. Ana nikamata sana ni kwanza. Sama mutu mishu wake au.
Haruko sumu na zaniva angura mwini business koko.
Ah.
Nune simada ura bijenza kute koko. Wana koko.
Tamka
Mungu wangu hapana Combo Taxi yangu sifanye hivi na kuomba
si sofi habai
si juu nilikuwa na sema ni sans mais tant que na yala si
Eh, sofi, umo suturu sehehe turahiye we mata sokar mata keta duhira umo Mwa kupe.
Mungu wangu. Na kuna ataba si mekanisa pa karibu mwai masana. Isisi ata mupata.
Mushinga nura kuzichani kuona wafashiki kukura mzigo ya.
Yewe mwana na achibaza
bada. Na hizi bila hezi.
Ahogari kangotukwaze mwajeza wangu kuhambi ya nyu.
Washaka tugendu kunyani muri nuvura.
Hariko sawanu wana kubgeja mada. Ugoni hama guru nyindu. Hamba aneba hiri watu kwa wana kubwa nilitagisirizo. Hariko humo na fitenu mutaka kwenye kuherechezi.
Meshi, unatani achapa mie peke?
No, nubila jangu bijende kote.
Nisaidie vrema tusukume kwa fatirangu ingi kwa pale pembe nisaidie papa.
Ariko ubwo ntiwanyibeshaho kumva ko none hari ngiye wagira igikoresho cyawe wa mukobwa we. Cyangwa uratekereza ko niba giye ibyo warumaze gukora no mubyeyi. Umva irwarize nawe iyo modoka yawe irariko. Ariko se ko taza bada. Cyangwa nta gushaka kumuherekeza.
Mushinga?
Eh?
Garuka nkubwire. Numvumega ntitwogenda ubunyene.
Kubera iki se?
Urumva, reka mpamagara abagenzi banje bo mu ikambi harimo mu mekanisi bazi bafasha uyu mushoferi.
Ariko uzuko no mushoferi yavuze ngo murabatese nkagira ngo arimo kubeshya. Ukuntu yagusuzuguya kugaragura kaguhindura ubuzi. Akakwera ku rwango afite abanyarusangi mwese. None nawe ngo ugiye kumufasha?
Ibyo uvuga ndabyumva. Kandi no kubabara naje nababaye kuko ntiyafasha.
None se warise tukamuyisoma nyine.
Nta narimo nzokwitura nabi yindi.
Ariko sunyumvire mu kagira imana.
None wibaze yuko kubera atari umunyarusangi, noce ndamurekera mu ngorane nkizi. Kana kene ubufasha.
Madame, kama uko malaika, kama uko nini ojisti?
Mbara.
Minasikia, minakosa ta maneno kukushukuru. Mina regrete vrema bie nilifanya. Kulisame mama usame.
Mvende mebjire vos. Mukanyo wafuga wangweche. Mwa wafuga wakama nyaru sanji baje na hanga habaje kwa teribi bazo. Nune ndore ni baba kutaba irijo. Na jama tukusunike.
Chari kigani ilo Combo Taxi. Igi kino muteguri kwa nala benevolensi ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Mm-hmm. akanyonga duce dusozera makuru n'ibiganiro twari twafitiye muri kano kanya kuri micro mwari kumwe na Joy Diane ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza ibiganiro by'uno mugoroba ku izina rya bagenzi banje bose ndabike banwe ndabifuriza kwandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho utaha.
Crazy.